ni radio Ijwi rya Amerika ubandanya kumviriza isamiranira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibicyenda na FM 95 n'ibicyabiri. Mu Rwanda ho ni kuri FM 104 n'ibicyabitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibicyabitatu. Mwiriwe neza nshuti zacu, muri kumwe na Fidene Yongabo
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho: mu Burundi CNC yahagaritse mu gihe cy'amezi atatu igice kimwe cy'ikinyamakuru Iwacu, naho leta y'Ubwongereza yatangiye iperereza ry'ibanze ku Banyarwanda batanu bakekwaho ibyaha bya genocide.
Nta cyizere kirenze icyo nari nsanganywe mu gitondo, ariko ya ni umuyobozi w'igihugu ahagarariye ahangaha mu Rwanda. Nta mpamvu n'imwe nta kwizera ibyo yambwiye, ni ugutegereza nkabireba.
Uyu rero ni ministri w'ubutabera w'u Rwanda Johnston Businge, yaramaze kuganira na ambasaderi w'Ubwongereza wamubwiye rero ko iri perereza ryatangiye.
Ku makuru yo hirya no hino ku isi, muri Afrika, President Trump yatangaje ku bitero vya Amerika muri Siriya bishobora kuba canke bigafata igihe. Abanonotsi barenga 13 b'Abanyafrika barimwo Abanyarwanda bashobora kuba bazimanganye mu gihe bari mu nkino zikunonora imitsi za Commonwealth ziriko zibera muri Australia. Mugume hafi ya maradio yanyu, aya makuru turagaruka ko mu kanya gatoya. Kumakuru avuga hirya no hino, dutangure kuyerekeye Amerika, aho President Donald Trump yatangaje ko atigeze avuga igihe ibitero vya Amerika ku gihugu ca Siriya bizobera ko mu kwishura ku gitero cakoreshejwe ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara ivugwa ko vyagizwe ku basivile muri ico gihugu. Mu butumwa kuri Twitter, President Trump yatangaje ko ibitero vya Amerika bishobora kuba vuba canke bigafata igihe. Umunsi umwe inyuma y'uko agabishije kwa amamisile agiye kuraswa muri Siriya, President Trump yatangaje kandi ku munsi wa gatatu kwa Amerika kuri leta yiwe yakoze igikomeye cyo gutuza abagwanyi ba leta ya Kiislamu mu karere Siriya irimo. Abategetsi bo mu biro vya President bavuga ko Trump ariko yiyumvira kugira ibitero vy'amamisile muri Siriya nka bumwe mu buryo bwo kwishura ku gitero gikoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara cagizwe ku munsi wa gatandatu w'indwi uheze ku basivile muri Siriya. Intego za leta ya Siriya nizo zagirijwe ico gitero. Abantu batari bake barishwe canke baragwara bivuye kuri ico gitero cabereye mu gisagara ca Duma kiri ku nkengera z'umugwa mukuru wa Siriya, Damas. Leta ya Siriya yarahakanye ko yakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara.
Perezida w'u Fransa Emmanuel Macron yatangarije kuri televiziyo ko bafite ibimenyetso byemeza ko ari leta ya Perezida Bashar al-Assad yakoresheje ziriya ntwaro z'ubumara cyangwa se z'uburozi ku baturage b'inzira karengane. Ministri w'intebe w'Ubudage Angela Merkel we yatangarije abanyamakuru ko igihugu cye kitazifatanya n'ibindi mu bikorwa bya gisirikare muri Siriya, ariko ko ashyigikiye igikorwa icyo ari cyo cyose cyo kumvikanisha ko nta wakwihanganira intwaro z'ubumara. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya, Maria Sakharova, we yatangaje ko Uburusiya budashaka intambara. Ati ibihugu bivuga ko bishaka kurasa Siriya bigomba kuzirikana ingaruka. Nta wahaye ibihugu by'uburengerazuba bw'isi uburenganzira bwo kuba abajandarume b'isi cyangwa se uburenganzira bwo kwigira abagenzacyaha, abashinjacyaha, abashamanza no gutanga igihano cyo kwica. Hagati aho, amatsinda abiri y'abahanga b'umuryango mpuzamahanga wo kurwanya intwaro z'uburozi bagomba kujya muri Siriya. Irya mbere riteganijwe ko rihagera uyu munsi, irya kabiri rizahagera ejo. Bazaba bagiye gukora amatohoza kuri ziriya ntwaro z'ubumara n'iz'uburozi. Ibyo rero by'uko aba bahanga bazajya muri Siriya byatangajwe na ambasaderi w'Uburusiya mu muryango w'abibumbye, Bashar Jafari.
Naho ku makuru yerekeye Afrika, umukandida yatsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba mu gihugu cya Sierra Leone, Samura Kamara, yituye sentare ntayegayezwa yo muri icyo gihugu mu ntumbero yo kutemera intsinzi ya Julius Biao. Ya Kamara yamara yari yakeje Biyo kunsinzi yiwe mundwi iheze. Umuvugizi w'umugwi w'igihugu jejwe amatora Albert Masakwa yamenyeshejwe ku vyerekeye ingingo ya kamara ku muhingamo ku musi wa gatatu, avuga ko ivyo biri mu migenzo ya demokrasi. Mu vyo yitwariye imbere ya sentare ntayigayizwa, kamara yagirije umugwi w'igihugu jejwe amatora ko watangaje intsinzi ya Julius Mada Bio ku itariki zine z'ukwezi kwa kane ataravye ibitagenze neza mu matora vyibonekeje mu ncuro ya kabiri y'amatora ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu. Kubera izo mvo, kamara asaba sentare ntayigayizwa gutegeka gukuraho iharugwa ry'amajwi yo mu bibanza vyabereyemwo ubusuma bw'amajwi. Asaba kandi gufuta itangazwa ry'intsinzi ya Julius Mada Bio yarahiye amasaha abiri inyuma y'intsinzi yiwe itangajwe. Ibirori vyo kumushikiriza icese ubutegetsi bitegekanijwe ku munsi wa gatandatu w'indwi ku mugwa mukuru wa Sierra Leone, Freetown.
Ibigo by'isuzuma no kuvuga laboratoire bine bitandukanye byemeje ko koko Sergei Skripal n'umukobwa we Yulia bari bahitanywe n'intwaro z'ubumara. Ibi bigo bishamikiye ku muryango mpuzamahanga wo kurwanya intwaro z'uburozi ufite icyicaro Ilahe mu Buholandi. Ibi bigo ariko byo gusuzuma ntibyavuze ubwo bumara ubwo ari bwo cyangwa se ngo bivuge uwaba yarabukoresheje. Ubwongereza bwo nk'uko mubizi ndetse n'inshuti zabwo barega Uburusiya ko ari bwo bwagabye igitero kuri Colonel Sergei Skripal n'umukobwa we. Uburusiya bwo burabihakana. Skripal yahoze ari Colonel mu nzego z'ubutasi za gisirikare z'Uburusiya. Abantu bataramenyekana bari bamwivuganye we n'umukobwa we Yulia mu kwezi gushize mu mujyi wa Salisbury mu Bwongereza, byavuyemo kwirukana abadiplomate amagana b'Abarusiya mu bihugu bitandukanye.
Radio ya Amerika, Washington DC. Naho muri Zimbabwe, Robert Mugabe yahoze ari perezida w'ico gihugu ntarasubiza imfunguruzo z'inyubakwa iri ruhande y'ingoro y'umukuru w'igihugu. Ivyo amezi atanu inyuma y'uko intwaro yiwe yamaze imyaka 37 irangiye. Umuvugizi w'ibiro vya perezida George Sharamba yemeje ayo makuru. Ibinyamakuru bitari bike vyaratangajwe no kubona Mugabe atarakura ibintu vyiwe muri iyo nyubakwa iri ruhande y'ingoro ya perezida, no kubona ko atabimenyetso vyerekana ko afise imigambi kuva muri iyo nyubakwa yerekana. Umuvugizi w'ibiro vya perezida George Sharamba amenyesha ko muri iki gihe Mugabe ari muri Singapore guhura n'abaganga biwe nk'uko abigenza kenshi. Sharamba yigeze kuba umuvugizi wa Mugabe igihe yari perezida mu kiringo kirekire. Agerageza kumva Mugabe mu kuvuga ko adashobora gukora mu minsi ibiri ivyo atashoboye gukora kuva mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze. Tangaje ko badashaka kwerekana ko bashaka kumwirukana. Robert Mugabe yatwaye Zimbabwe kuva ico gihugu cikukira mu mwaka w'1980 yagirijwe nabo batavuga numwe ko yafashe amatungo ya leta nk'amatungo yiwe bwite. Kwindi inkuru yerekeye Afrika, abandi banonotsi barenga batanu b'abanyafrika bashobora kuba bazimanganye mu gihe bari mu nkino zo kunonora imitsi za Commonwealth. Aya makuru yatangajwe n'abateguye izo nkino no musi wa kane. Ivyo ni nyuma y'uko abandi banonotsi umunani baturuka mu gihugu ca Cameroon biketswe ko bazimanganye umunsi umwe w'imbere yaho. Abateguye inkino zo kunonora imitsi za Commonwealth bemeje amakuru avuga ko abanonotsi bava mu bihugu vy'u Rwanda na Uganda bashobora kuba irengero ryabo ritazwi mu gihe bariko barondera kumenya iyo abandi banonotsi babiri baturuka muri Sierra Leone bari. Umuyobozi mukuru w'inkino zo kunonora imitsi za Commonwealth David Grevenberg yabwiye abamenyeshamakuru ko bariko bakurikiranira hafi vyerekeye kubura kwabo banonotsi. Amenyesha ko bariko bashimikira muri iki gihe ku vyerekeye gufasha mu gikorwa cyo kumenya abanonotsi irengero ryabo ritazwi muri iki gihe aho boba bari. Kiringo c'amaviza y'abanonotsi bari mu nkino za Commonwealth zihuza abanonotsi baturuka mu bihugu byahoze koronijwe n'Ubwongereza kizorangira ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu. Inkino z'abanonotsi za Commonwealth ziriko zibera muri iki gihe mu gihugu ca Australia.
Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com, hanyuma turi no kuri Facebook VOA Radio Yacu. Noneho rero tujye mu biyaga bigari. Ubwongereza bwatangiye iperereza ry'ibanze ku banyarwanda batanu bakekwaho ibyaha bya genocide na ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda Jean Lomas wabitangarije uyu munsi I Kigali amaze kuganira na ministri w'ubutabera w'u Rwanda Johnson Businge asumuta kaboye yaduteguriye inkuru
Leta y'u Rwanda irishimira ko ubutabera bw'Ubwongereza bwatangiye amaperereza ku rubanza ruregwamo abagabo batanu bakekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi abaregwa ni Vincent Bajinya Mutabaruka Celestin Munyaneza Charles Ugira Shebuja Celestin na Ntezirya Emmanuel bose bakekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi Ministre w'ubutabera Johnson Businge atangaza ko hari hashize imyaka 11 Leta y'u Rwanda isaba y'Ubwongereza kohereza mu Rwanda abagabo ngo baze kuburanishirizwa mu gihugu
ikitwa urwego rwaho rwibanze rukurikirana rukora iperereza ku byaha yambwiye ko rwabihaye uburemere bwabyo yambwiye ko iyo Metropolitan Police imaze gukora akazi kayo ibigeza kuri kubushinjacyaha bwa kiriya gihugu bwitwa Crown Prosecution Service nabwo bugafata umwanzuro wo kuregera urukiko cyangwa kutagera urukiko bitewe nuko bubibona
ari icyizere mwamufite none ku buryo bijyanye kumugera
nta cyizere kirenze icyo nari nsanganga mu gitondo ariko ya ni umuyobozi w'igihugu ahagarariye ahangaha mu Rwanda nta mpamvu nimwe nta kwizera ibyo yambwiye no gutegereza nkabireba
mu kiganiro ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda yahaye itangazamakuru nyuma y'ibiganiro yagiranye na ministre w'ubutabera w'u Rwanda yavuze ko ubugenzacyaha bw'Ubwongereza bwatangiye iperereza ry'ibanze kuri bariya abagabo batanu bakekwaho ibyaha bya genocide agira ati twaganiriye ku bibazo bitandukanye birebana n'ubutabera nk'uko mushobora kuba mubyibaza twavuze ku bantu bakekwaho uruhare muri jenoside uwa mu Bwongereza nijeje ministre w'ubutabera ko iki ari ikibazo duha agaciro kanini gusa ni ikibazo kireba ubutabera ntabwo ari ikibazo cya politiki ntabwo dushobora kukinjiramo Polisi yatangije iperereza ry'ibanze kugira ngo irebe niba aba bantu bakurikiranwa n'amategeko y'Ubwongereza icyemezo kikaba cyafatwa n'ubushinjacyaha gusa aya aracyara amaperereza y'ibanze gusa nijeje Leta y'u Rwanda kwica ari ikibazo dukurikiranira hafi umwaka ushize nibwo urukiko rw'ikirenga mu Bwongereza bwafashe umwanzuro wo kwanga kohereza mu Rwanda aba bagabo batanu baregwa urukiko rw'ikirenga rwavugaga ko nta butabera babona ibintu byamaganywe cyane na ministre w'ubutabera w'u Rwanda Johnson Businge
biriya ni ibinyoma biriya ntabwo ari byo hari ibihugu byinshi cyane Amerika Canada Sweden Denmark Ubuholandi, Uganda ari bihugu byinshi byohereje hangaha abantu barimo baraburana mujya mu nkiko mugakurikirana ntabwo ntekereza ko twaba dutegereje abaturuka mu Bwongereza ngo baba aribo batabona ubutabera hanyuma abandi bose babubone ibyo rero ntabwo ntekereza ko bifite ishingiro ariko ntabwo ari igihe umucamanza wa hariya ntabwo ari igihe ufata ibyemezo bya hariya uko babibonye wenda bashingiye ku bindi bintu ntazi ariko ntabwo ntekereza ko bifite ishingiro ko batabona ubutabera kuko namwe murabibona ahangaha
aba bagabo batanu ubushinjacyaha Rwanda bubakurikiranwe ibyaha binyuranye Vincent Bajinya akekwaho kuba mu itsinda ryari rifitanye isano rya hafi na Perezida Juvenal Habyarimana wari Perezida w'u Rwanda akaregwa gutegura no kwica abatutsi benshi muri Kigali ubwo bwicanyi bwagiye bukorerwa muri za bariyeri ku bufatanye n'Interahamwe Mutabaruka Celestin yahoze ari pasiteri mu itorero ry'abapantekote akekwaho kugira uruhare mu gufatanya n'Interahamwe mu gutegura guhagarikira no gushyira mu bikorwa ubwicanyi bwakorewe abasaga 20,000 barimo abagore abana n'abagabo baguye mu bisesero mu cyahoze ari komine ya Bwakira muri prefecture ya Kibuye Munyaneza Charles yari burugumestre w'iyahoze ari komine Kinyamakara muri prefecture ya Gikongoro nawe aregwa kugira uruhare mu gutegura no gushyira mu bikorwa umugambi wa genocide ndetse no kuyobora ibitero byagabwaga ku mugezi wa Mwogo muri Gikongoro bikaba byaraguyemo abatutsi benshi nawe Celestin Ugira Shebuja nawe yahoze ari burugumestre wa komine Kigoma muri prefecture ya Gitarama nawe aregwa gutegura no gushyira mu bikorwa umugambi wa genocide bivuga ko yatanze itegeko ku Nterahamwe byo kwica abatutsi bari bajyanywe ku biro bye bya komine abaha n'amabwiriza yo kujya guhiga abatutsi aho byakekwaga ko bihishe ngo bicwe Ntezirya Emmanuel we yahoze ari burugumestre wa komine Mudasomwa muri prefecture ya Gikongoro aregwa kugira uruhare mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa genocide Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika I Kigali
urakoze Asumta kuri iyo nkuru Mu Burundi urwego rujejwe gutungera kugena ibinyamakuru bikora mu gihugu CNC kwahagaritse mu kiringo cy'amezi atatu igisata cy'ikinyamakuru iwacu kijejwe kwakira ibyiyumviro by'abakunzi bacu. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Iyo ngingo yaciye ija mu ngiro ubwo nyene yejeje gushikirizwa n'urongoye urwego rw'igihugu rujeje kugenzura ingene ibinyamakuru bikora. Kuri uyu wa gatatu ihagarika igisata kijeje kwakira ibyiyumviro by'abasomyi rubrique commentaire mu kinyamakuru iwacu mu kiringo cy'amezi atatu. Karenga Ramadan umukuru w'urwego sense avuga ko ico kinyamakuru caretse ibyiyumviro bitubahiriza amategeko y'umwuga wo kumenyesha amakuru birarengana kuri urwo rubuga.
Twarasuzumye nk'ibyanditswe muri iwacu mu byumviro bitangwa n'abasoma. Hari igihe nabo nyene bavuga ibintu bandika ibintu ugasanga bashishije umuntu kumucisha ku radio cyangwa ku kinyamakuru birarekuriwe, ariko nukuraba ibyo avuze mu gihe bigiye kubiri n'amategeko nturekuriwe uri umunyamakuru kubireka bikandikwa cyangwa bikavugwa. Kuri ivyo rero iwacu twafashe ingingo muri sense yo guhagarika kiringo cy'amezi atatu kijya sata kijanye no gutanga ibyumviro, ariko ku buhinga bwa none si kuri journal yandikwa amezi atatu bazotubwire yuko byasubiye kuja mu buryo bandika bacishije ibyumviro by'abantu nabo nyene bisunga amategeko, kuko iradio ikinyamakuru sigikoresho cy'umuntu ashaka gucoza uwundi ashaka gutuka uwundi ashaka kugenda kubiri n'amategeko. Oya, ndibirekuriwe mu mwuga uguhanana no kumenyesha amakuru.
Kiretse cyo gisata cyahagaritswe cyo kinyamakuru nyene kiragabishwa ko gishobora gusubira gufatirwa ibindi bihano. Ikindi kinyamakuru cyagabishijwe n'urwego sense ni ikinyamakuru Le Nouveau hamwe n'iradio y'Imico Kama. Ramadan Karenga arongoye sense avuga ko hamwe ibyo binyamakuru bitokwisuzuma bishobora gufatirwa bihano.
Radio Kiritire nayo nyene mu kiganiro bacishije ku radio kijanye n'imigendere hagati y'u Burundi ni ishiramwe mpuzamakungu, hari ivyo nabo nyene bagiye baravuga bitajanye n'imigenzo bitisunza amategeko. Ivyo navyo turabisuzumye turavuga bobo ko ari bwa mbere twagiye turabaha gasopo. Icyo kimwe n'abandi abo ba journal iwacu sinavuze ibindi kuko bo n'ibindi barandika no mu cyongereza hamwe na journal Le Nouveau, nabo nyine twabahaye gasopo kugira ngo bikosore hanyuma ntibasubire kwandika mu ndimi zitemerewe mu mategeko igihe baje kwiyandikisha hano, baje kwiyandikisha ko bandika mu gifaransa gusa. Ni ukuvuga rero basubiye kwandika muri izo ndimi zitarekuriwe n'amategeko, tuzoca tufata izindi ngingo.
Igisata cy'ibyiyumviro cy'abasomyi mu kinyamakuru iwacu gifatiwe ibihano ku nshuro ya kabiri, kuko muri 2013 icyo gisata cyari cyahagaritswe mu kiringo cy'ukwezi kumwe. Icyo gihe urwego sense rukaba rwagirije ikinyamakuru iwacu ko carese ibyiyumviro bityoza umukuru w'igihugu kandi bihungabanya umutekano w'igihugu birarengana. Kiretse cyo gisata gushika ubu iradio Ntumbero FM iracyari mu bihano kuva mu mpera z'ukwezi kwa 11/2017. Iyo radio yahagaritswe mu kiringo cy'amezi atandatu yagirijwe ko itakurikije ibyo yiyemeje cahier de charge n'urwego sense. Mu ntango z'uno mwaka umunyamakuru w'ikinyamakuru igihe yarahagaritswe n'urwo rwego nyene mu kiringo cy'amezi atatu, inyuma y'amezi abiri ari mu bihano acaratezurirwa. Egide Nduwimana yari yagirijwe kuba atahaye agaciro incungu z'u Burundi mu nkuru yari yakoze ku kungene hatunganywa ibirori byo kwibuka izo ncungu. Ni mu gihe iradio CCIB FM Plus yatezuriwe mu mpera z'umwaka wa 2017 inyuma y'amezi abiri iri mu bihano yari yahagaritswe na sense mu kiringo cy'amezi atatu kuva mu ntango z'ukwezi kw'icumi 2017 yagirijwe gushyikiriza inkuru ku bijyanye n'ubwicanyi bw'abarundi bwabereye Kamanyora mu gihugu cya Congo, itisunze akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru no kutubahiriza intumbero ngenderwa ko y'iyo radio. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Raymond kuri iyo nkuru. Tukiri kuri iyo nkuru rero, Antoine Kaburahe ayoboye ikinyamakuru iwacu mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Nininahazwe avuga ko ingingo yafatiwe icyo kinyamakuru ibabaje kandi ko ije kuniga ijambo ry'abahorogwa mu majana bahora bacisha ibyiyumviro byabo kuri urwo rubuga iminsi yose.
Ingingo yatubabaje kandi yadutangaje rwose kubera icyo gihandi abantu bavugira ko icyo bifuza birakorwa ku masite internet nka yose. Tumaze imyaka cumi rero dukora, abarundi abasomyi bakavuga icyo bagaye, ari byo bagaye ubutegetsi, ari byo bagaye abanyapolitiki, ari byo bagaye amashirahamwe ya societe civile mbere n'ivyo bagaye ku kazi kacu ngene tugakora byari ibintu byiza cyane mu gihugu kivugaho kiri mu demokarasi uko abantu bashobora gushikiriza ibyumviro ni ingo rero yadutangaje kandi yatubabaje
yico babasigurira bavuga ko bashimye kubihagarika n'inkike
ntibatweretse neza bati nibi i kuko iyo batwereka umuntu yagushaka kwisigura uyu yavuze ibimbwa hari ubundi avuga ibi kuko kuri iyo soho mubasanga hariho uri ko arashigikira ibi ubundi agashaza avuga agashigikira ibindi bidasa niyo byari biryoheye kuko abantu bahana ijambo yewe ku bwanje kuri forum hariho ibyumviro bitandukanye nta kundi mugabo urumva nuko bimeze turabyakira naho tukwitwara murabyumva
urongoye urwego rujeje kugenzura uko ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi CNC Karenga Ramadan avuga ko mu byo yahoye ikinyamakuru cyanyu ari uko abacisha ibyumviro kuri urwo rubuga babicisheho bitubahirije amategeko y'umwuga wo kumenyesha amakuru muragenza urwo rubuga mukaraba ibyandikwamwo hama murabye musanga mwebwe biba byubahirije ingene umwuga wo kumenyesha amakuru kogwa mu Burundi
cyane kugira yuko nko mu bintu twahora turekura bikaja ko hari na byinshi cyane tutabikurira kuja ko kubera hari usanga harimo ivugo itaryoshe twaronka nk'abantu bandika barenga nk'amajana abiri ku munsi mugabo uharuye ibyo twashyiraho nk'icya gatatu ibindi umuntu akabigosora ntabishyireho kuko usanga hariho abatukana hari abavuga imvugo itaryoheye amatwi ibyo twabikora iyo myaka cumi iheze nuvuga yuko atanguranije ku bwanje n'abo dukorana twahora tubona mugabo twasanga abantu bavuga icyo biyumvira icyo batasinye cyangwa icyo basinye ibyo byari bisanzwe icyo bituma njye mvuga nti birababaje kubona yuko icyo gihanze cy'abantu baganirira ku byerekeye amakuru bagihagaritse mugabo rero iyo umuntu agombye gutora amakosa yigaratora ugomba kujya nta burica gukoza niko mugani w'ikirundi kandi je nibaza yuko mu bisanzwe ubuhinga bwa none ngere bumeze ubu abantu bagombye kuvuga ku nkuru yavuzwe ntibabura aho bayivugiye bashatse barashaka kuyivugira n'ahandi nibaza yuko bitari ngombwa kurinda kugara urwo rubuga mugabo twebwe tubaha inzego twarabyakiriye nta kundi
mugategekanya gukora iki
oya wokora iki barugaye hama amezi atatu nibacikura tuzosubira tureke abasomyi basubire bashikirize ivyumviro mugabo urumva ubu barugaye mvuga ni ukubwira iki nuko bimeze nibihe mugabo ntacu nuko nyine
Antoine Kaburahe murongoye ikinyamakuru iwacu mu gihugu cy'u Burundi turabashimiye kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
murakoze
Diane Nininahazwe na Antoine Kaburahe murakoze noneho dusubire mu Rwanda uyu munsi ministre mushya w'ibikorwa remezo Claver Gatete yahererekanije ububasha n'uwasimbuye James Musoni umunyamakuru wacu Eric Bagiruwubusa yakurikiranye uyu muhango
Mu ijambo rigufi yagejeje kubaraho mu muhango w'ihererekanya w'ububasha na ministre mushya w'ibikorwa remezo bwana James Musoni wategekaga iyi ministeri yashimye umukuru w'u Rwanda Paul Kagame ku kizere yari yaramugiriye mu nshingano yari yaramuhaye zo gutegeka iyi ministeri n'ahandi yagiye ategeka bwana Musoni yanashimye imikoranire myiza hagati ye na bagenzi basigaye mu kazi yavuze ko yizeye ko ambasaderi Claver Gatete umusimbuye kuri uyu mwanya azafatanya n'abasanze kandi ko ibintu bizakomeza kugenda neza
hari byinshi bimaze gukorwa ariko hari na byinshi cyane bitegereje imbere gukorwa kugira ngo ugere ku ntego twiyemeje nk'igihugu cyacu simfite rero impungenge izo arizo zose ko nshingiye ku bunararibonye minisitiri Gatete mfite ubuhanga n'ubushobozi bwitange bwongera kuri iyi kipe iri ahangaha irimo ba minisitiri of state n'abandi ba senior managers baraha yuko muzagera ku nshingano zanyu
Ministre w'ibikorwa remezo ambasaderi Gatete nawe yashimye icyizere umukuru w'igihugu yamugiriye mu kumuhiza inshingano yizeza ko kubufatanye na bagenzi be bazakora icyo basabwa.
Ubu rero nje hano nk'umunyeshuri uje kwiga kugira ngo mufatanye twese. Nanone turebe ko twakomereza aho ministeri yarigejeje under the leadership ya utugwe minisita Musoni ubu tuzafatanya ariko tuzi neza ko inshingano ziremereye ariko ntabwo byatera impungenge cyane tuzi timu yari muri iki gikorwa turabona nta mpungenge zihari z'uburyo tuzakoresha ubuka byose kugira ngo tugere ku nshingano z'igihugu cyadushinze.
Ministre y'ibikorwa remezo ambassadeur Claver Gatete ageze kuri uyu mwanya yategekaga ministeri y'imari n'igenamigambi. Kimwe mu bibazo by'ingutu bimutegereje birimo iby'imihanda yubakwa bihabanye nuko biba byateganijwe, ahanini kubera ibibazo bya ruswa bikunze kuvugwa muri uru rwego. Perezida Kagame akimara kurahiriza guverinoma nshya muri manda ya gatatu yatangiye 2017 yasabye ko byahinduka.
Ibikorwa remezo ministre uri hano ntabwo abantu bashobora kujya bajya gukoresha imihanda. Umuhanda ugahinduka inzira y'ibirenge cyagomba kuba metero esheshatu indwi kigahinduka metero eshatu.
Ministre Gatete yabwiye abanyamakuru ko iki kimuraje ishinga
yuko birababaje kuko amafaranga menshi dushyira mu mihanda n'amafaranga aba yagujijwe ayo twaba twavanye mu baterankunga, amafaranga tuba tuzishyura nk'umwenda ariko yadakoreshejwe neza kugira ngo tubone icyo amafaranga yagombaga gukora. Ibyo ngibyo ntabwo twatubonye umusaruro twatwiteze. Niyo mpamvu rero kureba uburyo iyo mihanda ikorwa n'uburyo habaho maintenance iyo mihanda nyuma imaze gukorwa kugira ngo ntiyangirike vuba ari akazi ari inshingano zacu tugomba kuzashyiramo imbaraga zidasanzwe.
James Musoni kugeza ubu tarahabwa indi mirimo yakunze kubarizwa mu mirimo ikomeye ku butegetsi bwa Perezida Kagame. Uretse kuba ari n'umurwanashya ukomeye wa FPR Inkotanyi riri ku butegetsi, Musoni yabayeho umutegetsi wungirije mu kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Yategetseho Minisiteri y'imari n'igenamigambi, ategeka Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, anategeka Minisiteri y'ibikorwa remezo. Kubera iyo mpamvu hari abari basigaye bamwita akazina ka super minister. Icyakora uku kuvanwa mu kazi kwa Bwana Musoni hari abakunze kubisesengura bakavuga ko bidatunguranye. Sishize mu buryo butamenyerewe muri kimwe mu bitangazamakuru byegamiye kuri leta hasohotsemo inkuru bamwe bavugaga ko yashyiraga ku karubandu wari ministre Musoni. Ubwo yasozaga umwiherero w'abategetsi bakuru mu kigo cy'imyitozo cya gisirikare Gabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda mu minsi ishize, Perezida Kagame avuga ko bamwe mu bategetsi bakora icyo yita kwiremereza bidakwiye ntawe yigeze avuga mu mazina. Gusa hari abatangiye gukeka ko na Musoni yari mu babwirwaga kuko na ministeri yategekaga yakomojweho. Ati hari abaministri bava mu ndege akazi kose kakorwaga ku kibuga cy'indege kagahagarara kubera kubitaho mu bidakwiye.
Ibintu byose bigahagarara aho kugira ngo wowe manager cyangwa police urashinzwe security, wowe manager ushinzwe management ya airline, ibintu byose birahagaze ugiye kwiruka inyuma ya minister manutse mu ndege. How? Ni muco kigwa hehe urabageze urabashiki? How?
Mu muhango w'ihererekanya w'ubasha bwana Musoni yacishagamo akamwenyura bisanzwe ubundi akifata ku kananwa nk'umunyabibazo. Abari bashinzwe kugendera abanyamakuru kuvugana n'impande zombi bagennye ministre Gatete gusa. Hari abanyamakuru bakurikiye bwana Musoni ngo agire icyo batangariza kandi byashobokaga ko hari icyo yari buvuge, ariko abari hafi aho bahise babakumira vuba na bwangu ahita yinjira muri asanseri ya ministeri. Hagati aho kandi hari inyandiko ndende ziri gucicikana bivugwa ko zanditswe n'abiyita abakozi b'ikigo cy'amazi isuku n'isukura wasaki gishamikiye kuri ministeri Musoni yategekaga. Ziravuga ko muri icyo kigo n'ibindi bishamikiye kuri ministeri y'ibikorwa remezo Musoni yari yarimitsemo ikene wabitonesha n'ikimenyane. Muri izo nyandiko zafatwa nk'impuruza hagaragaramo urutonde rw'abantu 16 bakomeye muri wasake ngo bahawe akazi bidashingiye ku bushobozi ahubwo ko bose ngo baturutse Uganda. Kuri wa byose bigamije kwimika icyo bita umuco w'ironda karere basanga waba intandaro yo gucama abanyarwanda ibice, bakavuga ko kubutaruziranye na Musoni byagoranaga kubona umwanya ukomeye. Hari amakuru bigoye kugenzura mu bwisanzure avuga ko James Musoni yabafungishijwe ijisho ari watemereye gusohoka. Iyo baza kumutwemerera cyari mu byibanze twagombaga kumubaza twamuhamagaye kuri telefone ye ngendanwa ntiyitaba. Akabagira ubusajwe rya Amerika i Kigali.
Mukanya turasozera amakuru twari tubafitiye muri kigihe y'amatasura tubibutse ingingo nkunkuru z'amakuru twababwiye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko atigeze avuga igihe ibitero bya Amerika ku gihugu cya Siriya bizobera ko mu kwishyura ku gitero gikoresheje ibigwanisho by'icisha imyuka y'ubumara bivugwa ko byagizwe ku basivili muri icyo gihugu.
Hagati aho ibihugu byo mu burasirazuba bw'isi birimo biravuga yuko ibimenyetso bihari byemeza ko leta ya Perezida Bashar al-Assad ariyo yakoresheje koko ziriya ntwaro z'ubumara cyangwa se z'uburozi ku baturage b'inzirakarengane. Uyu munsi Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yabishimangiye kuri televiziyo.
Umukandida yatsinzwe mu matora muri Sierra Leone Samura Kamara yitwa Sentare ntayegayizwe muri icyo gihugu mu ntumbero yo kutemera insinzi ya Julius Bio Kamara yamara yari yakeje Bio ku nsinzi yiwe mu ndwi iheze.
Naho ibigo by'isuzuma bine bitandukanye byemeje ko koko Sergei Skripal n'umukobwa we Yulia bari bahitanywe n'intwaro z'ubumara ariko ntibavuze izo ntwaro izarizo cyangwa se uwaba yarazikoresheje.
Amakuru n'ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fazil Begebeyehu yadufashije gushika hamwe ibiganiro kuri mikoromo ya 10 na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi murakarama.